mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi, ni ikaze makuru yo muri kano gatondo mugiye gushikiriza na Joe Diane Ninahazwe na makuru duhera kuyagezwe hirya nino ku isi. Mwateguriwe mukaba mugiye gushikiriza na mugenzi wacu ejo ni Mukankusi. Mwaramutse Eugene.
Diane waramutse, namwe abandi turi kumwe ndabaramukije aho muri hose. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarayatangaje intumwa zimuhagararira mu muhango wo kwimika Perezida wa Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, uyu munsi ku wa mbere i Wagadugu. John Pierre-Pham, intumwa idasanzwe yihariye ya Amerika mu karere ka Saheli, niwe uyobora intumwa za Amerika. Zirimo kandi Sandra E. Clark, ambasaderi wa Amerika muri Burkina Faso. Muri Uganda, abanyamakuru babiri barakomeretse ejo ku cyumweru. Basakiranye na polisi barimo gushaka amakuru ajyanye n'ibikorwa byo kwiyamamaza bya kandida perezida Robert Kyagulanyi wamamaye ku izina rya Bobi Wine. Polisi ivuga ko abanyamakuru bagotewe mu rugomo ubwo imbaga y'abantu yarimo kwigizwa inyuma, kandi Wine bikaba bivugwa ko yari yakoresheje umuhanda atari yemerewe gucamo. Polisi yarashe ku modoka ya Bobi Wine ibyuka bijyana mu maso no ku bari bamuri iruhande. Uwitwa Ashraf Kasidye warimo gufatira amafoto televiziyo yitwa Ghetto bivugwa ko yaguye hasi nyuma yo gufatwa n'isasu ritica hejuru y'ijisho ry'ibumoso. Departement ya polisi ishinzwe ibyaha by'urugomo ku bitangazamakuru ivuga ko irimo gukora iperereza. Robert Sempala, umuhuzabikorwa w'umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku banyamakuru, arahamagarira polisi gufatira ibihano umuntu wese ushinzwe umutekano bizagaragara ko yahohoteye abanyamakuru yabigambiriye. Nigeria yarayitangiye kubarura amajwi yavuye mu itora ryitezwe ko rizabimburira ayandi muri icyo gihugu cyo muri Afurika y'Iburengerazuba mu ihererekanwa ry'ubutegetsi rya mbere hagati y'abaperezida babiri batowe muri demokarasi. Iki gihugu cyabayemo kudeta enye kuva gihawe ubwigenge n'Ubufaransa mu 1960, kandi cyugarijwe n'ubukene n'urugomo rw'imitwe ya Kiyisilamu rwaguyemo abasivili 100 n'abasirikare mu mwaka ushize wonyine. Mohamed Bazoum wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu uhagarariye ishyaka riri ku buyobozi, niwe ushobora kuzasimbura perezida ucyuye igihe Mahamadou Issoufou utanze ubutegetsi nyuma ya manda ebyiri z'imyaka 5. Perezida Issoufou nyuma yo gutora yavuze ko iri tora ribaye ikimenyetso cy'umunsi udasanzwe nk'inkingi y'icyizere ku bazavuka mu bihe biri imbere. Ishami rya ONU ryita ku buzima wa MS rirahamagarira ibihugu kwitegura ibyorezo bitaha mu gihe cyo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kwitegura ibyorezo. Mu butumwa yatanze kuri video atangiza uyu munsi, umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yaburiye ibihugu ko bigomba kurwanya icyorezo byitegura guhangana n'ikindi. Yavuze ko bitabaye uko byabari ukureba hafi. Imibare iheruka gutangazwa na OMS yerekana ko ku isi hose hari abantu barenga miliyoni 80 banduye iyo virusi, harimo miliyoni 1,700,000 yahitanye. Nubwo Tedros asangiye n'abandi ku isi icyizere kubera inkingo zimaze kuboneka zo kurwanya icyorezo cya COVID-19, abagira inama yo kutirara. Umuyobozi wa OMS avuga ko ikintu kimwe gusa cyatsinda icyorezo kiriho ubu no kwitegura igitaha ari uko ibihugu byose byakorera hamwe kandi bikubaha ibyo ibihugu byose bikeneye, byaba ibikize cyangwa ibikennye. Uburayi bwatangiye kwifashisha intwaro nshya, urukingo, mu kurwanya COVID. Ejo ku cyumweru ibihugu by'Iburayi byatangiye gukingira abantu benshi COVID-19 bihereye ku bageze mu zabukuru n'abakozi bo mu buvuzi. Umuryango w'Ubumwe bw'Iburayi witeguye kubona inkingo miliyoni 12,500,000 bitarenze impera z'uyu mwaka. Zizaba zihagije kuri miliyoni 625,000 hakurikijwe igipimo zizatangwaho mu byiciro bibiri. Amasosiyete arimo kugerageza kubona inkingo zasabwe ku isi hose kandi agamije gukora inkingo miliyari 1,300,000 mu mwaka utaha. Tukivuga ibyerekeranye n'inkingo, umurimo wo guha inkingo miliyoni z'abatuye ibihugu bikennye n'ibikiri mu nzira y'amajyambere uzahura n'inzitizi z'ingutu, kandi si ikibazo gusa cyo kubasha kugura izo nkingo, ni n'ikibazo cyo kuzishyikira. Mu bihugu byinshi, intambara n'ibitero by'inyeshyamba bishobora gutwara ubuzima bw'abatanga inkingo. Ibikorwa remezo nk'imihanda bimeze nabi, umuriro w'amashanyarazi ugenda ucikagurika kandi ukenewe mu bikoresho nka frigo zo kubikamo izo nkingo. Hari kandi kudashira amakenga urukingo ahantu hamwe na hamwe. Mu bice bya Pakistani abantu bashobora no kubigwamo. Abakozi barenga 100 batangaga inkingo z'imbasa muri iki gihugu barishwe muri 2012 ubwo abarwanyi bakwirakwije ubwoba ko izo nkingo zari mu mugambi wo kurwanya idini ya Islam.
Ejo ni mukangusa urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukabuheje kudushikiriza byose ni butse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bashobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio atuvewa akaburungu com. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika mu biganiro byacu muri ko mukurikirana kuri mwebwe muri mu Burundi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio Ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari turafitiye muri kano gatondo. Ejo kuwa kabiri niho uwahoze ari perezida w'u Burundi Major Pierre Buyoya hazushingurwa n'iteka i Bamako ku murwa mukuru wa Mali.
Perezida Buyoya yaragerageje kugarura Abarundi ku nzira yerekanywe n'amasezerano y'Arusha, yakoze uko ashoboye kugira ngo ashobore gufasha ibihugu bya Afurika kuva mu ngorane zari bifise.
Uyu ni Domitien Ndayizeye yahoze ari perezida w'u Burundi akaba yaranabaye n'icengera c'umuhisi Pierre Buyoya avuga ko iragiye abona Major Buyoya asize. Turabigaruka ko handi hato mube hagufi y'amaradiyo yanyu. Uwahoze ari perezida w'u Burundi Major Pierre Buyoya ejo kuwa kabiri niho azoshingurwa n'iteka i Bamako muri Mali. Pierre Buyoya yasandabiye i Paris ku murwa mukuru w'u Faransa igenekerezo rya 17 ku kwezi azizikiza cha COVID ya 19. Mu kiganiro nagiranye na Domitien Ndayizeye yahoze arongoye u Burundi akaba yaranabaye icegera cha Buyoya mu kiringo c'infata kibanza, yasiguriye ko u Burundi bwahonze uwovuze ibitari bike kuri kahise kico gihugu yatwaye imyaka irenga 10.
Muri iki gihugu ariho intumbero yo kumenya kahise k'igihugu cacu, mu ntumbero y'uko Abarundi cyane cyane ugoroka rumenya ukuri ku bintu byashyikiye iki gihugu. Bisigura rero yuko ari umuntu yashobora kutwigisha no kubwira abantu batari bake ibyo yabonye muri wa mugwe wo kumenya ukuri no kurekuriranira. Jewe sinokuresha byarambabaje, nibyobura kugira icyo bingize ku mutima wanje no kubyerekeye ukuntu narinda munsi.
President Domitien Ndayizeye, Major Pierre Buyoya nyakwigendera, mu gushyira mu ngiro amasezerano ya Arusha mwarabaye icengera ciwe mu kingo c'amezi 18 mbere ko bashikiriza ubutegetsi. Ico gihe yabateguriye gute kuba perezida? Mwakoranye gute? Mu dusubira muri kahise mukatubwira.
Mba icengera c'umukuru w'igihugu nawe akaba umukuru w'igihugu, nawe kwemeza yuko ariwe yifuza ko nobicegera ciwe cyangwa jewe nifuza ko yowe umukuru w'igihugu dukorana. Kuko twari tuzinganye mu byerekeye kugwanya na mu byerekeye politike, nkuko mubizi umugambo sawanya Prodebu n'umugambo y'Iprona ubyerekeye makudeta n'ibyerekeye kugene data yapfuye. Ibyo byose hari intumbero zimwe tutahuriza ko ariko tumaze kumvikana inyuma y'amasezerano y'Arusha nukuri twaragiye hamwe. Ndibuka umunsi wa mbere twabonana hajya mu ngoro y'umukuru w'igihugu turaganira, ndamubwira nti sero president urabona wewe waje bavuga yuko userukira Abatutsi, jewe naje bavuga yuko nserukira Abahutu, ariko urabona twese tugomba guserukira Abarundi kuko nawe ubundi nitugenda hanze tuvuga gutyo ntacyo tuzokurayo. Bwa kabiri, kugira ngo ibintu bigende neza birakenewe yuko tuvugishanye ukuri, ari wewe ntuzompende ari jewe sinzoguhende. Ni kuko ntumpenda nzobimenya kuko ndafise abakozi bobimenya bakabimbwira, ndari na wewe nuko. Icyo gihe rero nindibaza yuko intumbero baduhaye kugira ngo dushobore gushyira mu ngoro y'amasezerano izobipfuye tuzoba dutanze akarorero kabi. Jewe rero novuga yuko mu kiringo c'imfata kibanza muri rusange ntabwo tugeze dutwana, ahubwo naho tutumvikana twarabibika bakavuga ati tuzobisubire cyo turabibandanya tuwakora jewe no vuga yuko mu kiringo cy'imfuta kibanza kwakoze 140 ndazi neza yuko kiringo ciwe giheze yarahuye n'ingorane zuko hari abantu batashaka yuko ahava kandi bashaka mbere baravuga ndizedonse n'umuntu mwiza ariko icyo nobwira abantu nuko kugira ngo ashobore kuhava ye ni wenyine yahamagaye abantu biwe arababwira ati jewe ndazi amasezerano yarusha icyarico sinshobora kuja kubiri nayo ndayazi ati nico gituma ako mubandanya munana nagira ndabasabe yuko itariki 29 mutegura yuko jewe nzoshikiriza intare icyo kintu nabo natumushimira nibe ntanguye kuvuga ibyo twakoranye neza ni byinshi cyenda fisambo suve ni nziza cyane kuri we mu byerekeye ikiringo twakoranye ni nyuma yato je ndi buka nk'igihe napfungwa mu 2006 igihe bambeshyira ngo ndi kondi organiza puch niwe muntu wa mbere yaje kuraba umuryango nasize nga ababwira ati ibintu ariko bararega ndayizeta mu isiko ndi mu bantu bemeza yuko bidashoboka niwe yubaka karaza ngaha mu rugo ubwihe abandi baca ku irembo baraba biruka n'abagenzi bagatinya kuza ngaha we yaraje turanavugana kuri telefone
umuhisi Nelson Mandela yafashije mu by'amasezerano ya Arusha yarabakariye mwe na nyakwigendera Pierre Buyoya yarababwira ati igihugu ubu kiri mu minwa yanyu kaduza kakiriya gihugu kari mu minwa yanyu inyuma yaho haragiye harambamwo ingorane zitari nk'iya hatubutsa nk'2015 hariho abatari bake impunzi zangajwe izindi nzira abakiri batabandi bapfira mu ibarabara mu myerekano bari barimwo habuze iki kugira ngo ico twokwita mu gifaransa iyo mission Mandela yari yarabahaye mwe na Buyoya ntise nk'ishika ku ngiro mu gihugu cy'u Burundi ga president yizeye
twebwe twarakoze ibyo dushoboye si ukuvuga ngo twarakoze ibyo dushoboye twarakoze iby'amasezerano y'Arusha yadusaba murazi ko yadusaba kugira ikiringo cy'imfata kibanza tugategura amatora tukaganira n'imihari igwana kugira ngo ihagarike intambara hanyuma tukagerageza no kugira ngo igihugu cyacu cy'u Burundi gishobore gutangura imigenderanire myiza n'imfashanyo n'amakungu cyo ndi mu bemeza yuko icyo gikorwa twakiranguye neza cyane kuko umuharisende David Pedre warageza urahagarika intambara urinjira mu butegetsi amatora turayategura baranayatsinda hanyuma turabashikiriza intare ukuri kwamye ku buryo ku bwacu icyo gikorwa twarakirahuye bwa kabiri amasezerano ya Arusha twarayigishije abarundi bikwiriye nabo basende David Pedre barimo uko icyari gisigaye ni ukugira ngo bayakurikize
ngo basaba kuvuga muri make iraginya kwigendera Major Pierre Buyoya asigiye Burundi asigiye Afrika kuko ubu yaranabarizwa muri Afrika cyane ku mugabane wa Afrika wose gusumba uko abarizwa mu Burundi n'iryahe da president Ndayizeye
bati bashaka guhera ku masezerano y'Arusha a president Buyoya yaragerageje kugarura abarundi ku nzira yerekanywe n'amasezerano y'Arusha bwa kabiri novuga yuko nyuma amaze kuva ku butegetsi yarakoze uko ashoboye kugira ngo ashobore gufasha ibihugu bya Afurika kuva mu ngorane byari bifise urazi yuko yagiye arahanura hirya no hino kugeza igihe bamugena ko ariwe aserukira ishyirahamwe rya Afurika muri Mali kandi akaba atabarutse yari amaze kushika ku ntambwe ikomeye kandi ari indashika hoho leta y'u Burundi yaramushigikiye iramusunika iranasaba ibindi bihugu kumushigikira n'ahandi hose atashoboye guca nko mu ishyirahamwe ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa murazi yuko leta yamushigikiye n'atashoboye gutongwa nuvuga rero yuko mu bihe byiwe bya nyuma n'ukuri yaragerageje gukora ibyo ashoboye kugira ngo ashobore kugarura agateka ka Afurika mu kugarura amahoro
muravuze muti leta ihari yaragiye iramushigikira haba mu kugerageza kwaja muri francophonie haba muri ayo mabanga yandi nibisanzwe ko iyo leta yamushigikiye gushika ino saha itarahuza umuryango itarahuza abarundi babuze umuperezida batwaye mu kiringo kigera kuri kirenga imyaka 10 ga president Ndayizeye
no kubifata gutyo buko ibyo nta nico no bivuga ko kuko nibyo ntacho barabivuga ariko umuntu ashobora kwibaza imvo naho abarundi bavuga tu ukwibwira niko kubesha ndibaza yuko ari ibintu bijanye n'izimanza baheruka guca ni ibintu byashitse mu gihe kitaricho nibaza yuko bisaba leta kwimvira no gushishoza no kujya inama kugira ngo bashobore gufata intumbero nyayo icakora jewe ndi mubibaza yuko guhuza umuryango atakirimo nkaba mboneyeho na jewe akaryo guhuza umuryango wiwe wabuze umubyeyi w'umuryango.
President Domitien Ndayizeye, tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane madam.
Iki hakaba ari igice cy'ikiganiro ijwi rya Amerika yabatunganirije kuri bamwe mu bakoranye na Major Pierre Guyoya. Muri ico kiganiro kizorengana saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda, muzoshobora kumva bamwe mu bari bagize leta yiwe ya mbere n'iya kabiri. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abakunzi b'imikino na sport uyu nawe ni wa mwanya wanyu. Turahira mu gihugu cy'u Burundi aho igice cya mbere cy'ihiganwa ry'umupira w'amaguru Faz Ale ryasozerewe ku munsi wa gatandatu. Umurwi w'igitega Flambeau de l'Est niwo wahejeje ico gice uri mu kibanza cya mbere mu ihiganwa ry'abigeme mu mupira w'amaguru, naho umurwi PVP Buyenzi niwe uri mu kibanza cya mbere. Mugenzi wacu Desire Hatungimana ibi byose yabitwegeranirije.
Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi mu gisata cy'abigeme kuri uno wa gatandatu niho ryatanguriye igice cya kabiri cy'ihiganwa Phase Retour. Muri izo nkino ubwo ari bwitezwe gusumba izindi rwahuje PVP Buyenzi na Fofira y'Ingozi umugwi wa mbere wakiri wa kabiri. Muri urwo rukino PVP Buyenzi yatahukanye intsinzi y'ibitsindo bibiri ku busa bwa Fofira. Uwo mugwi wa PVP Buyenzi ukaba usa n'uko uri kuregeza gutwara igikombe cy'uno mwaka, kuko kugeza ubu usumbye Fofira amanota 6 mu ihiganwa. Iyi migwi uko ari ibiri ariyo yihariye ihiganwa ry'umupira w'amaguru w'abigeme mu Burundi. Inyuma y'urwo rukino umenyereza wa Fofira Amuri aremera ko barushijwe ariko akamenyesha ko byose bigishoboka.
Bose nimbona ibintu bishoboka umupira ko umupira arimo gusindwa kunganya no gusinda numva umwaka byashitse badutse do Phase Aller akaza kuba ko nawe adutsinda turavye numpira va ntago watushaka ne gose kuko ni Ngozi cyangwa Dominye mugabo tubura amashansi gutsinda ko n'ubu igihe cyambere cyaba kiwabo ara mikino bibiri twige tumushe tuza gushamo ingufu cyane mu minite ya kabiri mara komite kabiri na twa Dominye turasatira tura chance yo kwisina to kwinjira ndashitse umwaka bitanze
navuze umupira w'abakobwa w'abigeme hari kintu kimwe ya Chinese gose ko n'ubu cyo kuba ko iyo ni match capitale match voting tanga classico no musi ya sako kubuku ejo gasaba bawe nene kimwe bati bataka cyangwa se ko nyene bije yirumva aha maka no tuvanga izindi hino zose ngoraretse ubu mutegura zose
mu zindi hino zabaye kuri uwo munsi yo gutangura igice cya kabiri cy'iganwa. 11 Etoile yatsinze Inyange ibitsindo bibiri ku busa. Rainbow yatsinze Lyon FC ibitsindo bitatu kuri kimwe. Colombe itsinda Intwarikazi ibitsindo bine kuri kimwe, nayo Arena Star ikaba yanganije na Ubuntu Women ubusa ku bundi. Kuno Imana kandi niho yasoze guhiganwa ry'u Burundi bwose rya Tennis du Table. Ujejwe ubuhinga akaba ashimye intambwe abakinnyi bageze ko amenyesha ko igikuru kwa ruguha ikibanza abana bakiri bato bishikirizwa na Jeremy Yomeko ajejwe ubuhinga muri iryo shyirahamwe.
Ngerageje kuraba ubuhinga bw'umwaka hariho ikiyongere ko cyane kuko mu makategori y'abana y'abakiri bato ari nazo minime n'abakade bariyongereye cyane urwego rushimishije barerekana ubuhinga aho no mu masosiyasiyo ya ruguru yashoboye kuronka de representation muri abo bakinyi. Ni ukuvuga yuko ku zindi mpande z'aba senior n'aba junior byagenda nkuko byahora kuko abakinnyi kenshi ni babandi nyene bagaruka mugabo ahanini mu ruhara runini abakinnyi bongerekanye cyane aho twashoboye gutanga priorité kubana turabaha ibibanza byinshi muri iri higano
mu mupira amaguru naho inkino zikirarane mishira mu mupira amaguru mu Burundi kuri uno wa gatandatu niho zasozerwa imigwi ya Message Ngozi na Musongati zari zaserukiye Burundi mu nkino za Afrika niyo yategeze gukina izo nkino zikirarane Olympic Star y'Muyinga yatsinze Musongati bitsinda 2-0 naye Message Ngozi ikaba yanganije na Burundi Sport Dynamic ubusa ku bundi Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Mugenzi wacu Desire Hatungimana akoregwe mu ngata na Jean-Claude Munyandinda wagiye kutubwira agezweho mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda.
Nkuko byagenze mu zindi nzego zitandukanye z'ubuzima hirya no hino ku isi, icyorezo cya virusi ya corona cyashegeshe ibikorwa byinshi harimo n'imikino. Mu Rwanda kuva indwara yakwaduka ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa gatatu, hahise hafatwa ibyemezo byihuse byo guhagarika imikino iyo ari yo yose. Umukino wafungiweho n'uwahuje Rayon Sport na Gicumbi FC muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere. Icyo gihe nabwo abafana babujijwe kwinjira ariko nabo baruhanya babyumva vuba
yewe birambabaje kuba meze hanze ariko nanone ndashima leta y'u Rwanda kuko yahisemo kino gikorwa cyo guhagarika abafana kuko tituza bari kumwe n'uwo muntu wayizanye byabaye ngombwa rero ko bahagarika kutawureba kubera ko mu gihe batarabona abantu bazanye nawe mu ndege yenda bakeka ko harimo n'uwaza hano muri stade akaba yatwanduza natwe
ibyumweru bibiri imbere y'uko imikino ihagarikwa mu gihugu hose mu Rwanda hari harangiye isiganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu tour du Rwanda byari rikinwe ku nshuro ya kabiri nyuma y'uko rizamu mu ntera bigashyirwa ku cyiciro cya kabiri n'igice kimwe umunya Eritrea Nathanael Tesfazion niwe wegukanye isiganwa agera ikirenge mu cya mugenzi we basangiye igihugu ari we Mera Wikudus wari watsinze Tour du Rwanda mu mwaka wanzinze uyu nguyu bituma indirimbo yubahiriza igihugu cya Eritrea iririmbwa inshuro ebyiri zikurikiranya Muri Tour du Rwanda y'umwaka 2020 umwanya wa kabiri wegukanywe n'umunyarwanda Moise Mugisha wavuze ko impamvu ataje kwisonga ari uko igare rye ryamutengushye
ndabaye kuko nashakaga kwegukana Tour du Rwanda naje kugerageza muri 20 bya nyuma naje kugira ikibazo cy'igare rapfa ntwara igare ritari ryanjye n'igare rye nahemeze nk'uhagurukiye gusa muri make igare niryo rintengushye ubundi Tour du Rwanda mbanye kugukanya
Moise Mugisha mu kwezi kwa 11 yakoze ibidasanzwe yegukana isiganwa rye muri Cameroon Grand Prix Chantal Albia tugarutse umupira w'amaguru ihagarikwa rya shampiyona kubera icyorezo cya virusi ya corona byatumye ikipe ya APR FC ihabwa igikombe cya shampiyona igitaraganya ihita ibona n'uburenganzira bwo guhagararira u Rwanda mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo intego y'iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda yari yo kugera mu cyiciro cy'amatsinda gusa ntabwo yahiriwe n'urugendo kuko yaviriyemo hafi hashoboka ikuyemo n'ikipe ya Gor Mahia yo muri Kenya mu guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika ikipe ya AS Kigali ihagarariye u Rwanda yo iracyahanyanyaza majonjora y'ikubitiro yasezerewe Orapa United yo muri Botswana ubu ngubu ikaba igomba kwisobanura na KCCA yo muri Uganda umukino ubanza wagombaga kubera i Kigali AS Kigali yateye KCCA mpaga y'ibitego biri ku busa hashingiwe ku mategeko mashya y'impuzamashyirahamwe CAF arebana n'ibyo amakipe asabwa muri iki gihe cyo guhangana na virusi ya corona umukino wo kwishyura uzabera i Kampala muri Uganda ikipe y'igihugu Amavubi mu rugamba rwo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu ihagaze nabi ku rutonde mu itsinda isangiye na Cameroon Cap Verde na Mozambique u Rwanda ruri ku mwanya wa kane ana wa nyuma n'amanota 2 12 nubwo amavubi ameze nka kakanyoni karitse hejuru y'uruzi kaba katazi neza amaherezo yako mu birebana n'irushanwa rya Shan irihuza amakipe y'ibihugu bya Afurika kwa kiriho za shampiyona ziwabo abasore b'umutoza Mashami Vincent bari mu bihugu 16 birimo kwitegura guseruka muri Cameroon mu kwezi kwa mbere ndetse n'ukwa kabiri kwa 2021 ntitwava mu mupira w'amaguru tutavuze kuri bombori yavuzwe mu ikipe ya Rayon Sport hagati y'ibice bibiri byari bihanganye Sadate Munyakazi wari perezida wa Rayon Sport yakomeje gushinjwa imiyoborere mibi no gushaka gusenya ikipe nawe akavuga ko abamunenga ari abajura bashakaga gusahurira mu nduru ayo makimbirane yaje gufata indi ntera kugeza ubwo leta y'u Rwanda yabyinjiragamo binyuze mu rwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB kera kabaye hakozwe amatora mashya perezida wa Rayon Sport aba Jean Fidèle Uwayezu hanyuma Sadate Munyakazi ajya ku ruhande uyu mugabo yemera ko yananiwe guhuriza hamwe abanyamuryango ngo bakurikire umurongo yari afite
icyangoye ni kimwe ni uko nazanye gahunda cyangwa se umurongo wo kugenderaho muri Rayon Sport ariko sinabasha kurasambura abantu bose ngo mbashyire hamwe bajye inyuma y'uwo murongo. Iyo bajya inyuma y'uwo murongo nteka ko tutari kurushywa n'ibyo twakoraga. Icyo rero nteka yuko kuba abantu bose ntarabashyize inyuma y'ibitekerezo nari mfite, nteka yuko ari cyo kintu cyangoye kuri ubuyobozi nari maze umwaka n'ukwezi kurenga.
Mu mukino w'intoki wa basketball muri uyu mwaka turangije, u Rwanda rwakiriye amakipe y'ibihugu 12 mu majonjoro yo gushaka itike yo gukina irushanwa rya Afrobasket naryo rizabera mu Rwanda mu mezi itaha. Ikipe ya Patriot mu bagabo na The Hoops Rwanda mu bagore nizo zegukanye ibikombe bya championa basketball muri mwaka dusoza. Mu gihe muri volleyball ikipe y'ishuri rya UTB mu bagore na APR Volleyball Club mu bagabo arizo zatwaye championa. Mu gusoza aya makuru y'ingenzi yaranze umwaka dusoza mu mikino mu Rwanda, tuboneyeho kubifuriza ishya n'ihirwe muri uyu mwaka mushya. Tunabashimira ko mudahwema gukurikira radio yanyu mudatenguha. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Radio y'Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho amakuru ya mbere twari tuyafitiye muri kano gatondo agarukiye kuri mikoma ari kumwe na Joe Diane ni nahazwe Fasil Gebehu niwe yariko yegeranya amajwi yacu yose ku izina rya bagenzi bacu. Tubikibanuye tubifuriza indwi nziza no kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose. Mukanyi sase ibiganiro byacu bica bibandaniriza kuri imwe mu migabo n'imigambi bi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio y'Ijwi rya Amerika irabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Hiri ni ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Munyifati datangaje ingingo y'ubutegetsi bw'igihugu ca Cuba yo kugira ibiganiro n'abakiri bato baherutse kugira imyerekano mu mahoro no mu mutekano, bariko basaba ubwigenge mu vyerekeye gushikiriza ivyiyumviro muri ico gihugu yamaze igihe gitoyi. Mu gihe kiri munsi y'amasaha 28 inyuma y'inama y'abaserukira abari mu myerekano n'icegera c'umushikiranganji ajejwe imico wa Cuba Fernando Rojas, intwaro ya Cuba yahisemo kutubahiriza uburenganzira bw'abanyacuba. Rojas yari yamirije abari mu myerekano agwiza n'ubusa impungenge zabo ku bijyanye n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro, yongera arahakana ibirego ko abapolisi batoteza abantu bigenga bafise ubuhinga butandukanye mu bintu ndangamico muri Cuba. Benshi mu bagira imyerekano n'abanywanyi bishyira hamwe San Isidro Movement, iryo shyirahamwe rihurikiyemwo abanditsi, abantu bafise ubuhinga butandukanye mu bijyanye n'ibintu ndangamico, abaririmbyi n'abandi banyagihugu bashabujwe n'inzitizi bashirwako n'intwaro, harimo amategeko asaba ko imirimo yose iberekeye yandikishwa muri leta. Mu bihe bya vuba cyane abanywanyi bishyirahamwe San Isidro Movement baragize imyerekano yo kwiyamiriza igihano cyakatiwe abanywanyi bakomeye b'iryo shyirahamwe badaciriwe urubanza, harimo umucurananzi Denis Solis Gonzalez yazize kuba yashikirije ibyiyumviro vyiwe mu mwidegembyo. Intwaro y'igihugu ca Cuba yaratoteje akatari gake Solis kubera yashikirije ivyumviro vyiwe mu kwiyamiriza iryozwa ry'agateka ka muntu muri ico gihugu, akaba yarahagaritswe ku itariki 9 y'ukwezi kw'11. Abategetsi b'igihugu ca Cuba bapfunze Solis mu kiringo c'iminsi 3 ku buryo adashobora kubonana n'abantu bavuye hanze y'ibohero yarimo. Hari imbere y'uko akatirwa gupfungwa amezi 8 ku caha kidasobanutse c'akagagazo. Abategetsi ba Cuba barahagaritse abamenyesha makuru n'abahanira gateka ka muntu batari bake barondeye amakuru yerekeye dosiye yiwe canke basabye ko arekugwa. Naho leta yishuye muri ubwo buryo imyerekano yerekeye gupfungwa kwiwe n'uko batabwigenge bwo gushikiriza ivyumviro buri muri Cuba irabandanye. Ivyo bikaba bituma abapolisi bakora ibitero kandi bahagarika abantu kurushiriza. Amakungu yari yamirije ikandamizwa rikogwa ku banyacuba, harimo ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira gateka ka muntu Amnesty International. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwarerekanye neza aho buhagaze. Mu itangazo ryanditse umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo, yatangaje ko Amerika yiyamiriza yivuye inyuma itotezwa rikogwa na Leta ya Cuba ku banyagihugu bariko bagira imyerekano mu mahoro yo kwiyamiriza ipfungwa rya Denis Solis Gonzalez aharanira agateka ka muntu. Amenyesha ko basaba ko leta y'icyo gihugu ifuta igihano kidaciye mu mategeko bamukatiye no kumurekura atabibanje gusabwa. Avuga ko bifatanije n'abanyacuba kandi ko bazobandanya kwiyamiriza ityozwa rigaragara rikorerwa abanyagihugu baba bariko bakoresha uburenganzira bwabo. Yasavye ibihugu bakorana bigendera kuri demokrasi mu makungu kubandanya kuremera umukuru w'igihugu ca Cuba, bakongera bakagaragaza ko kubahiriza agateka ka muntu ari ikintu ca mbere gisabwa kugira bashobore gukorana n'intwaro ya Castro.
Iyo ryari jambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.